Ndaneze gusura kuganya namwe muri kino kiganiro kanguka jewe ndakwashikiza nitwa Chris Ndikumana uno munsi no munsi wa kabiri nashaka kuremesha abantu bataye ukwizera bataye ivyizigiro kuko ndiho ari ngaho kugira baremeshe ijambo ry'Imana n'ubuzima riraduza ivyizigiro hari abantu barakoranya ubiza mu kano kanya bifuza urupfu hana bamaze gufata decision yo kwiyahura nagera kugira yuko nusubire kwiyumvira kwiyahura nusubire kwihebura nusubire gute ivyizigiro kuko ndiho arakubona aragukunda agufitiye kazoza nziza suko kuremesha gusa ariko n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana ikora kubwira amajambo mazima ni wizera uzobona gutabagwa kwandiho murango ibiri nshaka dusome uwa mbere ni muri Zaburi 9 murango w'icenda Psalm 9 verset 9 moyen ma version ni murango w'icumi verset 10 avuga mu gifaransa ngo l'Éternel est un refuge pour l'opprimé uhoraho canke uwiteka niwe buhungiro w'umuntu amerewe nabi umuntu yarenganijwe umuntu acitse intege muri bibiliya y'ikirundi havuze ngo niwe buhungiro w'abadenderezwa canke abarenganijwe niwe buhungiro nubwo bakurenganije nubwo bakubesheye ariko uhoraho niwe buhungiro bwawe nta wundi buhungiro nta yindi refuge ariko nuhoraho uwiteka niwe buhungiro bwawe murongo w'icumi mwani ma verset murongo wa cumi na rimwe verset 10 avuga ngo ceux qui connaissent ton nom se confient en toi abazi izina ryawe ni wewe bisunga canke ni wewe bishimikiza siko muvyumva se confier kwishimikiza kwisunga uhoraho ndiho ivyo bikora umuntu wenyene amuzi nashaka rero ndagufashe wewe ushobora kwa kaguciyemo ushobora kwa wasamaye satana akaguje mu byumviro mu bitekerezo byawe kakubesha akubwira ati wewe abana bawe ntacho bazovamwo urya mwana nyurumogi hari ukora nyumviriza atayivyizigira kwera abana biwe muri abana biwe hari n'ubunyarumogi nagera bwe yuko uhoraho niwe buhungiro bwawe niwe le refuge yawe niwe ashobora gukiza umwana wawe niwe ashobora gutabara uwo mwana wawe niwe ashobora gutabara ugo rugo rwawe hari afite ibibazo n'abafasha babo abagabo babo ariko ndiho ashobora gucira inzira aho utiyumvira aho utabona inzira ariko ndumva nemezo yuko niwashira ivyizigiro ku mana yaremye isi n'ijuru uzobona ugutabagwa ibidashoboka ivyananiranye imyaka myinshi uzobona kiganza ciwe murongo wa cumi ariwo murongo wa cumi na rimwe mu yandi ma version urangiza uvuga ngo car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent ô Éternel ngo niwigera uheba abakurondera abakwiringira canke abakwisunga nushobora kubaheba igihe rero ushize amaso kuri we ukitega ibivuye kuri we nashobora kuguheba satani akubesha ngo imana yaguhevye ngo uraba nikwishura aho wasengeye igihe umaze wiyiriza wisonzesha kuko imana itakwishura ikwishura abandi ndiho arakumva amasengesho yawe yarumviswe nusure kurekura nusure kwidodomba hagarika kwidodomba hagarika kuvuga amajambo mabi atura amajambo y'ukwizera atura amajambo y'umuntu yiteze ikiganza ciwe nusure gucika intege uwo mwana imana izomuhindura uwo mufasha wawe imana izomuhindura shira amaso kuri ndiho sinzi igituma ndumva mpemwe imana ko aransunika cyane ku bantu bafite ibibazo mu ngo hari abantu bafite ibibazo mu ngo bamwe bafite ibibazo n'abagabo babo abagore babo abana babo ariko ndumva yuko ari abantu hari imigororo hari imigozi satani yashizeho ndiho ariko aracagagura muri kano kanya duza ukwizera rero atura amajambo meza ku muryango wawe hezagira umuryango wawe hari abantu benshi badahezagira abafasha babo nashaka buri munsi uhezagire umugabo wawe uhezagire umugore wawe uhezagire abana bawe watura amajambo meza sigaye numva abana b'Imana kenshi ibintu bavuga bavuga amajambo menshi mu kurangiza bavuga ngo warahezagiwe kenshi biragaruka cyane warahezagiwe mu message kuri WhatsApp warahezagiwe ariko nashaka nabwire nti nivyo narahezagiwe nivyo twarahezagiwe abakijijwe abakire Yesu twarahezagiwe nkuko byanditse mu Banyefeso gice ca mbere 3 Ephesians 1:3 havuga yuko Imana duhezagiye imihezagiro y'uburyo bwose migisha yuko ko bwose ariko ni imigisha spirituelle les bénédictions spirituelles imigisha mu buryo bw'imwemu cyangwa mu mwuka ariko hariho imigisha igaragara tangura wige guhezagira tubwire umugabo wawe ngo arahezagiwe gusa nivyo arahezagiwe n'umwibutse gusa ko yahezagiwe ariko muhezagire harakeneye amajambo muhezagiro umugisha uvuye kuri wewe muhezagire hezagira abana b'Imana hezagira ubwoko bw'Imana hezagira umunsi uzobona ubushobozi bwandiho mu buzima bwawe utegeze mu gice cha kabiri umwanya unyigisho twanda nyigisho tugeze gice cindwi inyigisho nise duhezagire ndiho benison je suis ningiye twatangwe mu ndwi heze uno munsi ndashaka dusome muri zaburi 34 murongo wa mbere naho nyina ari kibazo zaburi 34 murongo wa mbere somme 34 verset 1 ma version amwe ni murongo wa mbere ayandi ma version ni murongo wa kabiri rero bivana na bibiri kuri asoma nka bari kwa rasoma mabiri amwe y'ikinyarwanda ni murongo wa kabiri mu kirundi ni murongo wa mbere mu gifaransa naho nyine ni murongo wa mbere bivana na version kuri asoma yariyo rero mu gifaransa avuga ngo je bénirai l'éternel en tout temps zohe zagira uhoraho iminsi yose salwa je restera dans ma bouche amashimwe azohora mu kanwa kanje mu kirundi mugo namaze kuyabwira mu kirundi bavuga ngo nzokwama mimbaza uhoraho nagenda bavugire ko ijambo su guhimbaza ijambo y'igiheburayo ni barak no guhezagira uhoraho nezo ko amabiri amenshi mu kinyarwanda ni murongo wa kabiri ngo nzahimbaza uwiteka su guhimbaza no guhezagira uwiteka no guhezagira ndiho nce gutuma rero ngira mpagarare rero kuri murongo wo muri zaburi 34 murongo wa mbere havango guhezagira uhoraho Dawuda avuga ngo nzohezagira ndiho nzohezagira uhoraho ibihe byose kandi ngo amashimwe nuvuye amashimwe yandiho amashimwe y'uhoraho azokwama mu kanwa kanje ikintu nipfuriza umuntu wese muri kangoka na je nipfuriza ubwanje nuko twogera ahantu amashimwe y'Imana aguma mu kanwa umwanya wose gusa one sera toujours ibihe byose mu kanwa kanje nikuvuga yuko nigihe uri mu bihe bigoye amashimwe yiwe akwiye guhora mu kanwa kawe nigihe utamerewe neza amashimwe akwiye guhora mu kanwa kawe hari abantu bambwiye ngo ivyo uvuga ngo nibibaho ngo nibishoboka nimba ijambo ry'Imana rivuga ko bishoboka nuko bishoboka kugira bishoboke twasomye mu Bakolosayi igice cya gatatu umurongo wa kabiri nuwa gatatu nuvuga yuko ushira amaso kubitaboneka nuvuga yuko akarero ari wambwiye ati none no shima mu kanwa kanje hoba amashimwe gute kandi shonje nabuze nico mfungura umuntu yakangutse nubwo ushonje urashima Imana ko ari Imana urashima Imana kuri muzima urashima Imana kuhumeka kufize impwemu muri wewe kumutima ugitera kushogenda ku maguru yawe harambwiye ati ngiye karaba frigo nasanga nakiriyo ubona urashima Imana gute shima Imana kufize frigo Imana ishobora guhezagiriramo ushima Imana nuko ufize ingodo portemone nubwigaragara ariko Imana ishobora guhezagira iyo portemone bivuga yuko hari impamvu kumuntu yakangutse hamari impamvu yo gushima Imana Satani arazana ibibazo mu buzima bwawe reka nabwire ikintu kimwe Satani nakeneye umuduga wawe ashobora kugonga umuduga wawe mbuga nta ukeneye Satani ashobora guturira inzu yawe akiyonza nubwo yitwika cyangwa yiturira nta yakeneye ko nta yazobamwo Satani ibibazo byose akuzanira arondera ikintu kimwe gusa ikintu arondera muri wewe ashaka mu kanwa kawe havemo amajambo yo kwidodomba niyo ntumbero yiwe kuko umaze kwidodomba ntushobora guhezagira Imana kuri dodomba iyo kwidodomba ukidoga nta kundi Imana yampevye nazizi ki hendabira abandi ngo abandi bana nukuvuga yuko nuratahura yuko ko Imana ifise imigambi myiza kubuzima bwawe ubera kangutse rero ugashira amaso kuvyo hejuru apana kuvyubona ivyo ubona bishobora kuba bimeze nabi ushobora kuba ukeneye kugira mariage akarerero ugasanga imyaka yawe iragujanye uregereye menopause cyangwa washitse mu menopause none umwana azovahe umugabo azovahe shira amaso ku ijuru kuko uri wavuga uti Imana yonyene nizi kushobora kumpa umugabo nizi ko namukeneye isahani yagera izomuzana nubwo yuko umuntu yakangutse avuga ati niyo gabatoboneka nibishobora kumbuza gushima Imana niyo umwana toboneka nibishobora kumbuza gushima Imana niyo akazi katoboneka nibishobora kumbuza gushima Imana niyo uzoshobora kuvuga nka Dawudi ati amashimwe yiwe azohora mu kanwa kanje nzohezagira uhoraho ibihe byose bihe byose uvuga yuko ibihe bibi nibihe byiza nibisuka yuko uri mu bibazo ushima Imana unezerewe cyangwa uhezagira Imana unezerewe oya sibyo mvuze ariko nikimazi byo dosigura neza ejo nikimazi cyane gitambo mu kinyarwanda kitambo cyane kimazi ni ikintu gifite akamaro ikintu kizimbye gihenze ukagitanga kuko bikwiye kugitanga ku nyungu yawe guhezagira Imana byama birimo inyungu byama birimo avantage na perte nimwe ntuzohomba ngo nuko wahezagiye Imana ntuzohomba ngo watanze ishimwe mu bihe bigoye Satani aba yiteze kurira abansi bawe bateze kurira abaroze abapfumu bashaka kurira bashaka kubivamwo bashaka kutuka iyo mana yawe umugore wa Yobu yaramubwiye ati tuka iyo mana yawe upe ajyana amajwi ya Satani Satani agiye mu mugore wiwe Satani ashobora guca mu bantu kavuga uti none iyo mana aho nayikoreye aho nayisengeye bizogenda gute ejo tuzobandanya kuko bezanga gufata iforoma nizera ko abo twatanguranye muko murumva neza akamaro ko guhezagira ndiho mugira umunsi mwiza rero amahoro ya ndiho abane namwe tuzobandanye cyo.